Iyi mumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Ndabaramukije nshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nongera ndabaha ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara muri studio ya 18 muri kumwe na Joy Diane hari nahazwe.
Ugasanga nk'iyo turi ko turagira ibipimo byo kuraba abantu ingene imigeri igenda iraduga mu mubiri, uri kurababaza harimo abakubwira yuko ari ukubera ibintu byo kubura icyo bafungura. Abatwitura turabona yuko harimo abafata umuti kandi bakawufatira no kudafungura.
Ni Jean-Claude Twagirayezu, umuhuzabikorwa mu ishyirahamwe ry'abagendana umugera wa SIDA mu ntara ya Gitega, avuga ku kibazo c'abarwayi ba SIDA batakironka utwo bafungura, ico biriko birakora ku magara yabo. Turabigaruka ko handi hato, mugume ku maradiyo yabo. Ariko imbere y'idonido iyo nkuru n'izindi ndabafitiye mbanze ndabwire muri make ko batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batangaza ko bariko barategura ibikorwa byo kugarariza ubutegetsi muri uku kwezi kwa munani kugira ngo baremere umugwi w'igihugu utegura amatora gushaka habona ikirangamisi c'amatora bavuga ko babwirizwa kuba uno mwaka. Martin Fayulu, umwe mu bahurikiye mu runani rwiswe Rassemblement ruhurikiyemo abatavuga rumwe n'ubutegetsi, avuga ko ku itariki y'umunani ku kwezi nyene turimwo bazohamagarira abanyagihugu mu bisagara bikoma meye kuguma mu mihana yabo. Amasezerano yumvikanywe ko mu mpera z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2016 yasaba ko haba amatora y'umukuru w'igihugu mu mpera y'uno mwaka, ariko komisiyo ijeje gutegura amatora yashikirije mu kwezi guheze ko bidashoboka ku mvo z'umutekano muke urangwa mu gice c'ubuseruko bw'ico gihugu. Icegeranyo gishasha casohowe n'ishamwe gishinze guharanira agateka kazi na muntu Human Rights Watch kuri uno wa kabiri caragirije bikomeye abategetsi 9 bari ku mpande zibiri z'abarwana muri Sudani y'ubumanuko kuba bakoze ivyaha bihungabanya agateka ka muntu kandi bishobora no kwitwa ivyaha vyo mu ntambara mu myaka ya 2016 na 2017. Ico cegeranyo kandi gisabira ibihano abagabo 9 muri bo harimwo Perezida Salva Kiir, Riek Machar yahoze ari cegera ciwe ca mbere, hamwe na Paul Malong asanzwe ari umunyamabanga mukuru wa Perezida uno mu kino gihe muri ico gihugu, Jehan Harry akorera Human Rights Watch gisata co ku mugabane wa Afrika havuga ko bisunze amatohoza bakoze abategetsi bagize uruhara mu bikorwa vy'ubwicanyi vyabereye mu gihugu. Human Rights Watch ivuga ko abo bantu bari mu bari barongoye abasirikare bakora ubwicanyi kandi ataco bakoze ngo babuhagarike. Umukuru w'igihugu cha Kenya Uhuru Kenyatta yatangaje ko ababaje cane muri antungani yicwa ry'umwe mu bakozi ba komisiyo y'amatora mu gihe hasigaye indwi ngo hatunganywe amatora y'umukuru w'igihugu muri ico gihugu. Kenyatta hasaba ko hokogwa amatohoza kwigandagurwa rya Christophe Msando kugira ngo bigarukane ituza mu gihugu mu gihe abanyekenya batari bake kuri uno wa kabiri bazindutse ku biro vya komisiyo y'amatora i Nairobi kugaragaza akababaro basaba ubutungane. Msando yahora arongoye igisata kijejwe ubuhinga bwa none mu murwi jeje gutunganya amatora muri Kenya, akaba yarasanzwe atahura cyane ubuhinga buzokoreshwa amatora ategekanijwe kuba mu ndwi za. Yari yavugiye ku mugaragaro ko abatazotora borema kuko ibizova amatora bizoshikirizwa uko bizoba byabaye. Msando yatowe ikiziga kuri uno wa mbere nyuma yaho aburiwe irengero kuva ku munsi wa gatanu nk'uko bishikirizwa n'umukuru wa komisiyo y'amatora. Msando yarakubaguwe imbere y'uko yicwa. Radiju ya Amerika muriko muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Murashobora kandi kumviganiro vyacu muce ku rubuga rwa internet ya Chariyo Wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere kugatumba mikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ngire mwiriwe ikiganiro cacu tugere mu ntara ya Kirundo neza na neza ku mutumba Mutara uvugwamwo abanyagihugu bakora akazi ko kubumba amatafari basaba gutezurirwa amatagisi barihishwa kuko ari umurengera ibyinshi kuri no nkuru na Moise Misago
Kuro mutumba Mutara haramasita abiri aho babumbira ayo matafari abayabumba bafite intambamye yo kuronka impapuro zikenewe kugira bakore bidegemvya aha usanga bajuragirika mu kuronderezo mapuro bikabatwara umwanya hamwe n'uburyo bwinshi hambavu izo mapuro abo banyagihugu bavuga ko amahera basabwa yikori ari umurengera isiti imwe ingana na hegitari imwe basabwa kuri amahera angana n'umuriyoni n'ibihumbi 180 ku mwaka hakiyongera n'amatagisi ya komine agera ku bihumbi 200 uyu munyagihugu Pascal Ndikuriyo ati
twakoze ikintu cyo kwiyungunga ganya tujya mu mashirahamwe hanyuma rero ntabamye ica duhura nuko itafara atabayiri fise duharuye ko dukoti bumba tugaharura ivyo ibitasi turi ha muri komine cha dusanga mengo dukorera mu gihombo nko muri OBM usanga baduca amahera renze kandi nako tayo dukuramo ya hari cyo usanga dutanze muri yonu renga ugasanga ibyo badusaba kuzuza mu bushikiranganje bikadutwara ubuge burebure ukaja mu biro kanaka ugura ati jahari ugasura ati jahari ya gacu usanga nabyo nyine umwanya urimo uratakara
aburi kurarondera iki
hatuba turimo turarondera ibintu bita amastati kugira ngo dukore ibintu bizwi n'amategeko ucu usanga bagiye ku depots Bujumbura bikaza bitevye ariko naho bije bitevye umva umwanya ba wamaze kutujana
ku banyagihugu bagera kuri 50 bakora ko kazi kuri uwo mutumba abashika 30 barahevye Jerome Nzirinyakamwe abona ko bigiye kumugora kugira yiteze imbere agasaba ko boronswe ingurane
beshi barahebye kuko nkunga ha mwisiteri wacu barakora abantu barenga 50 ariko ubu tiko twakwa tabantu 200 bonyine gusa ni beshi kose kubera ayo mafaranga kugira ngo yaronke biratugora cyane gose nk'umuntu adafise hakura ngo yari umuceri canke ibiharage urumva nyene ashaje mu gashoma cyari cyaramuhira kugira ngo uronke amafaranga yihutirwa sokongera gusomesheza umuryango cyo bitugora nk'uko turi gusha 20 canke 18 urumva ko umuntu aguma akora nyene aheramo nukwiba bamwe bari bari kose abanyene ko botworoheza nko kazi kacu kugira ngo imisoro ibe mike nya kugira ngo twitworohegwe mu kazi dukora cyo kwitirambere je nyine baza ko byongora hamwe leta itogiye gifasha kugira ngo duhe nk'ingurane kugira ngo dukore dufise ingwane dukoreshe
mwishira hamwe ribumba matafari hamwe no kubaka rya Himutara bavuga ko ikibazo cyo kuronka izo mapuro kigoye cyane kuko bisaba ko bazisanga Bujumbura bagasaba ko bokugerezwa aho bazitora Andre Minani atwara iryo shyira hamwe agasaba ko bugabanywa amatagisi bariha ngo kuko ari umurengera mu gihe umwuga bakora ari abanyagihugu bato bato
turahura n'ikibazo cyane cyane kuronka byangombwa bisabwa n'amategeko gato nk'uruhusha rwo gukora uwo mwuga kuko hari amategeko azakaza ari mashasha bikatugora na cyane cyane kuronka impapuro ziduha uburenganzira kugira dukore ibyo bintu biratugora cyane hari kigo beme batubwira ko cyo bari gishasha ejo bundi baraje baratugora duhagarika gukora badusigurira ibintu yuko kugira ubumba amatafari yo koroko ofise agrema rero mutari ofise nta ruhusha rwo gukora hariho ikigwa banza ko gutuma cyambere kirimwe amategeko ajanye no gukora ibyo bintu kuri site imwe baratubwiye ko ishobora kuba muri iyo nurenga ko eri nk'ibikunda yogabanywa no mwuga muto cyane gose abeshi barananiwe cyane twe nk'icyo dusaba impapuro nti kukuzirondera nti cyari kibazo cyangwa imisoro si kibazo nuko bo twegerereza hafi biro tubironderamo ibyo bintu bikenewe tukabironderera hafi kuko amahera tuca dusesagura mu nzira yo bamake cyo cabidufasha no kugira turonke ya misoro isabwa n'amategeko
abajeje gukingira ibidukikije mu ntara ya Kirundo bamenyesha ko izo mapuro zisabwa ari kibazo kandi ko zivuna abazikeneye bagahumuriza abanyagihugu ko hari kigo kijejwe ico gisata babegereje mu karere ko mu buseruko kiri mu ntara ya Ngozi Nizigimana Dieudonne aserukira ico kigo ati abadafite izo mapuro barahagaritswe
turebwe mu bushahani bidukikije tubatu biri ku murongo bukorera kugira abakore ibyemewe n'amategeko turabize twese ko impapuro nyinshi ibiro byinshi nibyo bya na OBM akarorero OBM nayo nyene turakorana ko dukorera hamwe twese ibiro bya OBM navyo nyene uhari biro byo mu karere biri ngozi maze gushingoza umugabo umushikanganza bisinya asinya impapuro batanga nawe nabari bari Bujumbura impapuro nyinshi zitorebwe Bujumbura tumwe baravunika nivyo kandi bakeneye gukora kandi bakora mu kiringo kibagikizwe ugasanga bako bacerego baratevye hama rero amategeko yasabye ko tubahagarika bakabanduka bakaja ku murongo bakarondoza impapuro zose heshi utitunganije mu birondo by'impapuro baragaze kugira ngo babirondere kandi ariko babirondera turabona ko bagama baza turabereka iyo baca nivyo bakenera naho babironderera turadusaba yuko dusabwa natwe ko tubabwira aho baca kugira ngo bakore bisunza amategeko.
Iyo ndongozi mu bidukikije yatumenyesheje ko amahera y'ikori basabwa kuri site asanzwe ategekanijwe n'amategeko agenga ibidukikije. Mu Kirundo mu buseruko bushyiraruko bw'u Burundi, Moise Misago, Ijwi rya Amerika.
Nainda biche kumasonga nkitangura, abagwayi bagenda n'umugera wa sida mu ntara ya Gitega bitabariza ko atagikozwe ngo dufungurwa bahora baronswa n'amashiramwe atandukanye yidohoye mu gutanga ivyo bifungurwa bagasubira kuturonka bazotuma basinzikara cyane. Amashiramwe akorana na leta mico gisata cyo kugwanya umugera wa sida mu Burundi avuga yuko ivyo bifungurwa byahagaritse kwera imfashanyo hiva hanze y'igihugu itakiboneka. Umunyamakuru wacu Fidel d'Antoine mu ntara ya Gitega niwe tuba zino nkuru.
Abo bagenda n'umugira wa sida mu ntara ya Gitega babwijwe rya Amerika ko bahanzwe no kubura ibifungurwa bahora baronswa n'amashirahamwe abakurikirana. Mu mashirahamwe yahora bafasha mu kubaha izo mfungurwa hejuru yo kubaha imiti yo gupfupfaza. Bavuga ko ivyo bifungurwa vyahora bitangwa n'ishirahamwe gita y'ibifungurwa ku isi PAM. Iryo shirahamwe naryo rikabaciye imisi ryarahagaritse kubaha ivyo bifungurwa. Jean Claude Twagirayezu umuhuza w'ibikorwa mu ishirahamwe gita abagendana umugera wa sida SWA igisata gikorera mu ntara ya Gitega aratubwira uko vyifashe.
Icyo kibazo kirahari nkuko tubibona natwebwe baratwitura turi bakakubwira cyane cyane bariko barafata umuti ko badafungura ugasanga nkiyo turiko turagira ibipimo byo kuraba abantu ingene imigera igenda iraduga mu mubiri uri kurabaza harimo bakubwira yuko ari kubera ibintu byo kubura ico bafungura. Icyo kibazo rero ni sivye imbeshere ni byo kuri abatwitura turabona yuko harimo bafata umuti kandi bakabufatira no kudafungura.
Jean Claude Twagirayezu aravuga ko ivyo bifungurwa vyatangwa nk'ifashanyo vyagiye biragabanuka uko imyaka yagiye iragenda.
Mu myaka y'ibihumbi 2019 ishirahamwe rijejwe ivyifunguro ku isi ryaradufasha. Icyo gihe umuntu wese atanguye umuti ugupfufaza yabafise ni funguro kwa mu nyuma mugabo vyagiye biragabanuka ne gushika naho dusanga turiko dufasha abakenyezi gusaba ariko rujya mugambi ukukingira umwana kugira ntavukane umugera biratinda nko mu myaka y'ibihumbi 2016 hoho icyo kikorwa nticigeze gikorwa ngaha mu kigo cyo gufasha abana mu bijanye n'ingaburo.
Muganga makuru atanimpagaritse arongoye umugambi wo kugwanya sida mwishiramwe gita ineza y'abana SOS mu ntara ya Gitega aremeza ko habaye ikibazo giturutse ku ibura ry'ibyo bifungurwa.
Navuga yuko hari ingaruka zabaye cyane cyane ku vyerekeye ibyo kuronka uburyo bwo gufasha nk'abantu bafise ko ingwara zo gufungura nabi bagendana umugera kubera yuko turakwije hafi umwaka n'inusu tutaronka Ito fashanyo kuko kare twaca dufashwa n'uburyo twahabwa n'abagira neza bari baratuhaye babereke. Icyo gihe rero bamaze kuba barakwima karenge na leta bikagabanuka pamu ntiyari kibizana twaca twitaho abana gusa ko abakuze n'abakarindiye kiretse uwo binaniranye gusa tukabona ko byahanze nibwo twaca dushyiramo tugurira abo dufasha.
Karinia Kaneure aserukira urunani rw'abagendana umugera wa sida mu ntara ya Gitega arafise icatsaba kubw'abagwayi aserukira.
Icyo dusaba yuko twovugwa neza hanyuma rero haboneke n'utwo dufungurwa twahora turamira abantu cyane cyane nk'abakenyezi usanga arabafakazi abandi nabo ugasanga baribungenze nabo ugasanga n'abakenyezi n'ukuri bantu aho nikora kandi ngaha mu gisagara ca Gitega baragwiriye.
Serine Lum, ajeje programme mwishiramwe PAM avuga ko abagwayi bo kuyangana gato ahamenyesha ko PAM ifashanije n'ikigega mpuzamakungu Fonds Mondial bagire basubire gufasha abagwayi babicije mugambi wa leta n'ishirahamwe gitaye imbabare kuri wa ruje mu Burundi. Serine Lum aremeza ko hari habaye ikibazo giturutse kubahora bafasha iryo shirahamwe mu kubaho buryo, ariko akamenyesha ko batangwe kurungika ibifungurwa mu bubiko bw'amashirahamwe yahora atanga ibyo bifungurwa ku bagendana umugera wa sida. Abagendana umugera wa sida mu ntara ya Gitega bakurikiranwa n'amashirahamwe yihaye kugwanya ico kiza bangana n'ibihumbi 400 dufatiye ku bitigiri dukura mu gisata ca leta kijeje kugwanya umugera wa sida mu bushikiranganji bubijejwe igitega hagati mu Burundi. Fidel Danton Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi Amerika turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Dutandukira avugwa mu makambi, umupira w'amaguru waragize uruhara runini mu kubungabunga amahoro no kurwanya gukumirwa gufatiye ku moko mu ikambi ya Rusenda iri mu ntara ya Kivu y'Amajepfo muri Congo. Ivyo vyemezwa n'ugwaruka rw'Abarundi co kimwe n'abakongomani bayaze n'umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo akorera muri Congo. Reka dutega amatwi inkuru yaduteguriye.
Mu gihe hirya no hino muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abanyeshuri bari mu biruhuko. Abenshi muri abo banyeshuri biganjemo urubyiruko barushaho kwitabira imikino y'umupira w'amaguru mu rwego rwo kwidagadura ndetse no kurushaho kongera ubumenyi n'ubusabane binyuze muri siporo. Bigirimana Musa, umutoza w'amakipe yo mu nkambi yo mu Rusenda iherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri sekiteri ya Tanganyika, mu kiganiro yagiranye n'Ijwi rya Amerika yatangaje ko iyi siporo y'umupira w'amaguru yagize uruhare runini mu kwimakaza amahoro no kurandura umuzi w'amacakubiri hagati y'urubyiruko rw'Abarundi n'urw'Abakongomani bahanze inkambi.
Iyi mikino irazana amahoro kuko urabona irakinamwo abarefije, igakinamwo aba autochtone. Mu gihe tuba tuko turakina, umwe wese ari dondora n'ubundi akamubwira ati jewe mbaye mu ikambi wenda tananje mbaye hanze ikambi, nibo batwakiye. Cyo gituma tugirageza kugira ama approche kugira tugume tubonana, tugume tuganira bitagenda neza kugira tubishire ku murongo.
Nibiki cyane muganira bitagenda neza ubona bishobora kuba bigenda bikosoka?
Impamvu urabona impamvu ntizibura, abantu bari niho ibintu biguma bicangacangana. Nico gituma abantu biyaranja kuroganiza utuntu dushobora gutuma abantu baguma bahura kugira baganire bijya bitabiriko biragenda neza. Oh, nimuje mu mirima yiwacu, abandi namwe ntimuduge mu ikambi kugira turabe ko dushaka kugira sensibilisation twatakina umupira, abantu kugira tubumvishe ko abantu ari umwe, baba abari hanze ikambi n'abari mu ikambi bose babwirizwa kuba ikintu kimwe. Ubu ikibazwe kugegwaho nuko jewe fise imatch ashobora kuja kurondera hanze ikambi umuntu hanze ikamba sanzwe azi gukina neza fise imatch akaza kumfasha imatch yiwanje, nkuko nawe afise imatch aza kundondera akansaba abakinyi nanje nkamuhereza abakinyi kwera bwa bucuti twunze tucishije mu gukina umupira.
Mu rwego rwo kurushaho kunoza imigenderanire myiza, rumwe mu rubyiruko rw'impunzi z'Abarundi rwo mu nkambi yo mu Rusenda rubarizwa mu makipe y'umupira w'amaguru uvuga ko gwishakamo ubushobozi bwo kwakira no gucumbikira urubyiruko kwa kwa kongomani iyo hari mikino ya gishuti yabahuje.
Iyo baje nko gukina mu nkambi turashobora kuorganiza tugafata kila mukinyi arashobora gutanga ikigozi kimwe canke ikigozi kibiharage narwo yo ba turamutse tugenda nkari wa baratuzimana neza tuga bakatugaburira hama tugakina umupira umupira uheze tugahana fair play tugasha duta.
Imuza mujya gukina he muvuye mu nkambi ya Rusenda?
Mbo turashobora kuvanga rwagenda mu mboko tukagenda hanu bitwa Igweba ahantu bita Isanza mbona ahantu hari imurenge na ahantu tumaje kugera ibaraka ntituragerayo.
Theodore Mufano ukorera ishiramwe rya SVH Solidarité Volontaire pour l'Humanité babinyujije mu mushinga wo kwimakaza umuco w'amahoro hagati y'impunzi n'abaturage bo mu Rusenda asanga mu ntego bihaye yo kugwanya ivangura no kwemera guturana hamwe hagati y'impunzi n'abaturage bo bakongomani bigenda bigegwaho ku buryo bushimishije binyuze mu mahugurwa bagenda batanga mu nzego zitandukanye. Ihuriro ry'abasifuzi b'umupira w'amaguru bo mu nkambi yo mu Rusenda risaba amashyirahamwe akorera muri iyi nkambi ko yakomeza kubashigikira kuko ari byinshi uru rubyiruko rw'amoka biratandukanye rugenda gungurana.
Mu bisanzwe sanswe ndi arbitre wo mu nkambi twifuze uko uyu mukambi woshika kure kumbure byo tugirira neza kubera ko niho twoyumva ukuntu twoyumvanamo n'aba bavandimwe baha mu bakongomani kumbure tukakakurira n'utundi tuntu tutari tuzi
ngo tujanye n'iki mutari muzi cyane mu bakongomani mutangiye kumenya binyuze mu mikino
nk'ibintu bimwe bimwe bashobora kubyigira kuri twebwe cyangwa bo bashobora kwigira kuri twebwe ntitwari tuziye information yabo nabo ahigera muga twebwe turiko turaraba ukuntu bimeze turabona yo kumenga twebwe ntitwumenga vraiment twari tubizi kubera nitwe turiko turiyegereza abo bakongomani ukuntu twokorana ko tugenda tubigisha.
Hanyuma mwe niki muri kwigira ku bakongomani kuri mubigiraho mwebwe
urukundo turiko turabigira urukundo kubera urabona ko baguma bagira amamashya amikare kugira ngo dukundane twebwe kuri twebwe icyo onye kabisa turacyemera kubera turabona ko ari abantu bafise urukundo.
Tumenyeshe ko usibye imikino y'umupira w'amaguru inyuzwamo ubutumwa bwo gutanga amahoro mu baturage b'abakongomani n'impunzi z'abarundi hari n'amatsinda y'abaririmbyi n'ababyinnyi ndetse n'abakinnyi b'amakinamico bajya bifashishwa mu kwimakaza umuco w'amahoro binyuze mu bihangano byabo. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda wo mu ntara kiva amajyepfo.
Urakoze Vedaste Ngabo, iyo nkuru yawe bashobora gusuba kuyumviriza abakunzi b'ijwi rya Amerika kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Turi ku munsi wa gatatu nk'uko vyama nkano mango turabashikiriza ikiganiro c'amagara y'abantu ni mukanya isasi. Kiganiro cingene twubungabunga amagara yacu no munsi turaza kugaruka ku ingwara y'urukushi iravugwa hanini mu ntara nka zose zigize igihugu cy'u Burundi ariko hanini iragwiriye mu ntara ibarizamwo isazi zitwa inzira gatumba ari nazo zitera iyo ngwara. Kwitwararika rero isuku ryaho ubaye navyo usanze ukora mu buzima bwa misi yose ngo ni kimwe mu byo tuma iyo ngwara ituzwa. Ivyo ni Diane Ndonse abigaruka ko handi hato mu kiganiro cuno munsi yaduteguriye.
Ingwara y'urukushi iri mu ngwara zititaweho bihagije kandi zigwiriye mu bihugu bishushe. Mu Burundi iri mu makomine amwamwe intara zitandatu muri 18 zigize igihugu. Izo nazo ni Bubanza, Cibitoke, Makamba, Bururi, Rumonge na Rutana. Iyo ngwara ifata umuntu yiyagaza uduherere ku rukoba. Ukwitandukanya n'izindi ngwara zifatira ku rukoba birasaba ko umuntu ashika kwa muganga agakoregwa ibipimo. Muganga Bucumi Victor arongoye umugambi w'ingwara zititaweho bihagije n'uruhumyi mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza sida arabisigura.
Umuntu aguma aribwa cyane ku rukoba aguma yiyagaza umwanya wari wose nta gahengwe na gatoya ashobora kuronka atari kari yagaza. Ariko kugira umuntu amenye neza ko ariyo ngwara yamufasha ari kari yagaza nuko haba ibindi bipimo hamwe bapimira ingwara bita muri laboratoire kugira bemeze by'ukuri ko agakoko gatera iyo ngwara baba bakabonye n'agakoko kitwa Oncocerca vorovirus.
Ariko ako gakoko muganga abandanya asigura ko kava mu nsazi yitwa indira gutumba iba mu turere tugwiriyemwo imigende n'inzuzi zitemba. Bamwe mu bamaze kuribwa niyo nsazi mu ntara ya Bubanza bayaze n'ijwi rya Amerika bavuga ko basinzikara kugezaho baruha mu kuyagaza n'intoke maze bakikora ku biti n'ibitiritiri by'ibigori. Ivyo navyo muganga Bucumi Victor avuga ko bishobora kubakwegera urupfu.
Aho yiyagaje arashobora guca haza iyindi migera mu byo bita sil infection umuntu arashobora guca hajamwo iyindi migera ituma umuntu ashobora kuwara akaremba agashobora no gupfa.
Nuwo iyo ngwara y'urukushi itishe abaganga bavuga ko kenshi ibatera uruhumyi ariko kandi uyivuje arakira nubwo bimufata imyaka 15 ari ku miti byongeye urongoye umugambi w'ingwara zititaweho bihagije n'uruhumyi mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu abandanya avuga ko uko umwaka utashe batanga umuti duce two muri izo ntara irimo iyo ngwara uhabwa abantu bose barugwaye cyo kimwe n'abatarugwaye bafise imyaka kuva kuri 5 n'irenga ariko rero ntibisigura ko abana bari munsi y'imyaka 5 badafatwa n'urukushi n'ubunyene muganga bucumi Victor arabitanga ku muco
abana rero bari munsi y'imyaka 5 nabone irashobora kubafata kandi ubuzobona umwana ari munsi y'imyaka 5 afise ibimenyetso by'iyongwara ntazareke kumuzana kwa muganga kuko nabone iyo miti turayibaha mugabo kubera abana badashobora kumira ibinini rimwe rimwe tuca tubibaha tubanje kubisya tukabiba nk'agafu mugabo mwayo masekeza tugira rimwe mu mwaka abana ntibaba barimo kubera twiyumvira yuko abana bataba bararibwa cyane n'izo sadze kugira iyo migera ibakuriremo
iruhande y'uyu mugwi w'abana hari n'indi migwi itaronswe umuti uvura ukongera ugakinga usanzwe uboneka igihe cy'amasekeza gusa aha twovuga nk'abakenyezi bibungenze abakenyezi bataramara imisirengo 8 bibarutse indembe ziri ku musego eka nabanyoye inzoga zambiye uwo munsi umuti waramutse gutangwa ariko muri rusangi uwo muti uvura urukushi usanzwe witabigwa cyane n'abanyagihugu ni mu gihe usanzwe bavura n'inzoka zo munda ukanica n'utundi dukoko tujyana ku rukoba huko muganga bucumi Victor abivuga
uwo muti witwa Mectiza mukwica iyo migera tere yo ngwara y'urukoshi urica n'indi migera usangira mu muntu kurukoba nk'imvunja imbaragasa n'ubundi buntu bushobora kwinyegeza mu rukoba rw'umuntu usanga rero abanyagihugu bitabira cyane ayo masekeza n'ukuri barashima uwo muti
abanyagihugu barafise intererano mu gutuza iyi ngwara y'urukoshi uyu muganga abasaba ko bo kwitwararika kugirira isuku aho babaye
cyambere no kukamenya umaze kukamenya uco kirinda uko yirinda rero bikomeye no kwirukana ho gakoko kugira kave mu bantu kareke kubajya
ni kuvuga yuko arimo ibijanye no kugira isuku aho babaye
birimo nkuko mubivuze cyane cyane bimwe bita asenisme d'humidité no kuvuga kuringaniza aho baba bagatema ivyatsi ku nzuzi bakaraba yuko atavyatsi bibi bishobora kuhamera kugira aho gakoko kabemo aho bakabonye naho bakahapompa kugira katuzwe
tumenyeshe ko ahanini abantu bafatwa n'ingwara y'urukushi ari abantu bakuze barangurira imirimo yo kurima no kuragira iruhande y'amazi abamwindira gutumba ari nayo nkwezi yayo amakuru tubandanya dukura mu buvuzi nuko muri kahise yigeze komora abantu muri ayo makomine n'imirimo yaharangurirwa igacumbagira ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Igamiga miga miga miyo baby oh nesim I really wanna be with you yeah I really wanna show you what you mean to me yeah oh no No matter where you go, mama, I will follow you, mama, just to be with you, mama. Yeah, today forever be with you, girl. Yeah, you feel my pain when I'm hurting. Oh no, yeah. Mama, tima wanje, what I would try it for? Let's take a cool queen town, yeah. Oh no, mabe, stikala zawe. Oh no, baby, wange, ye mukazi wange, no. Inami she a better, see there. Inami life she a winner, see there. Uri mama wabana, kami, 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 kami. Usagari abana, kana kama. You want to wanna cool it. Now my dog who hit Tamo to Zagarana Vanna. Uri mama wabana. Kami, 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 kami. Uzagari Vanna. Kana kama bukwe na isemo. You want to wanna cool it. Now my dog who hit Tamo to Zagarana Vanna.
Kipenzi changu, wero yangu, songa karibu. Kipenzi.
Nchote wa kunzi wiki gani liwanyo monhara ninonga hatu gisoze le mwakoze mwema likomu ratuku mviliza wakoze wanyama kuru watandu kanyi wagizitro watela kugirangotu shubule kukiba shikiriza ino son kime nyi diani na hazwe mwalikumwe mruno mganya tukabatu wifurije kura ni guamubanyu no muvyanyu tuzo subile lero ukumusi wejo nga hotu kwa tanguri ye mugire ibiheviza nijugi Amerika. Urabizi kuna sinzira ndai na kubonye mabebe Uri mama wabana Kami, 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 kami Usangali labana Kana kama bukwe na isemo Yuwa chua rakuzi Namba zengu hitamo Tuzagara nabana Uri mama wabana Tuzagara nabana